VOA.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze mu kiganiro muri Isanga cya none muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema. Ariko mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina, reka Uriane Itangishaka banza tugezaho amakuru avunaguye avugwa mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya.
Murakoze cyane Edi Rwema, ndabaramukije mwese muduteze amatwi. Ibujumbura bushikiranganje bujejwe umutekano bwagirishije inama n'abamenyesha makuru no musi mu gisagara cha Bujumbura. Mugenzi wacu Fidelite ishatse niho yarari. Fidelite, muranyumva? Fidelite, tuvuganye mu kanya iyo nama yakirikira ba muracayirimwo, ninde yateramije iyo nama, havuzwe iki muri make?
Muri make sinama ukundi twavuga yuko rya ritangazo ry'ubushikiranganje bw'umutekano yasomye n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji asanzwe yitwa Pierre Nkurikiye. Uyo nawe muri iryo tangazo yashyize ahanini yagarutse ahanini ku mutekano muke umaze iminsi bibonekeza, aho avuga yuko amasohoza kuri ubwo bwicanyi amaze iminsi yibonekeza amaze kwerekana yuko bishobora kuva ku bijyanye n'ukwihorahorana, agaca agirira ko rero adom rutoke ku bantu bamwe bamwe batayindira ko matohoza akorwa kuri kwamye mu kutanga amakuru, aho yagarutse kumenyesha makuru akorera RFI umenyesha makuru mu Burundi Ezras Nikumana, akavuga yuko Ezras Nikumana ari mu bantu bashyize amakuru y'ibinyoma biboneka yuko abahengamiye ku ruhande rusanke urundi akegeka ibyaha ku rundi ruhande.
None kuri ivyo bayigiriza bamwe muri abo bantu bashobora kuba bafise uruhara mu guhungabanya umutekano, hari ingingo nshasha zoba zafashwe canke ingingo nshasha muri rusange ubushikiranganji bwashikirije?
Ubwo bushikiranganji ico ngo menyesho yayitangaza twaronse akaje ko kubaza ibibazo byose twakiye ku mutima. Icyo batubwiye nuko ubwo bushikiranganji muri gatangaza gusaba inyamiramabi gukora amatohoza muri vuba bwango kugira ngo zishyire ahabona ibijyanye n'ubwo bwica amaze iminsi bu.
None ku bijyanye n'ibikorwa byo kwaka ibigwanisha abanyagihugu byo birabandanya, hari icyo babivuze ko
ibyo bikorwa ntacyo babivuze ko rya itangazo Ariane rya bijyanye no kuvuga iby'abantu bacakubira amategeko asanzwe agenga amatohoza. Ariko icyo ngomenya ni uko amakaritsiye nka Musaga na Cibitoki hamwe na Kanyosha uno munsi igipolisi cyazindutse kirasaka, mbere hari n'abantu bari bafashwe ku Musaga mu gipolisi ho bavuga ko bafashwe abantu bane bahavuye bari kugwa nayo mu Cibitoki, naho nyene igipolisi cyatubwiye ko bafashwe abantu bagera kuri 20 badafise ibaranga bikwiye.
Urakoze cyane Fidelite ishatse kubona wakurikiranye iyo nama, urakoze cyane.
Urakoze nama.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri Isanga. abahagarariye urunani rw'abanyagihugu rurwanya manda ya gatatu Mouvement Citoyen Haut au Troisième Mandat mu Burundi rugizwe ahanini n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta ntibashimishijwe nuko batatumiwe mu biganiro by'amahoro bihuza Abarundi biherutse kubera Arusha mu gihugu cya Tanzania. Abari muri urwo runani baraye basohoye itangazo risaba ko umuhuza watowe n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yakunganirwa n'undi muhuza utowe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'abibumbye. Ibiganiro by'amahoro bihuza Abarundi byabaye kuva ku matariki ya 21 kugeza ku matariki ya 24 y'uku kwezi biyobowe n'umuhuza wemejwe n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba Benjamin Mkapa wahoze ari perezida w'igihugu cya Tanzania. Abagize iryo huriro barasaba ko haba ibiganiro bitagira uwo biheza. Usibye abagize iryo huriro kandi bavuga ko batatumiwe cyangwa ngo basabwe kujya muri ibyo biganiro. Hari na bamwe mu banyapolitike bibimbuye mu ihuriro SNARED bahisemo kutitabira ibyo biganiro kuko bavuga ko batatumiwe nk'ihuriro SNARED. Mu itangazo yasohoye ibiganiro by'ibanze, umuhuza Benjamin Mkapa yijeje ko azagerageza guhura n'abandi bantu barebwa n'ibibazo by'u Burundi batatumiwe kugira ngo nabo abumvirize mbere yuko ahamagaza ibiganiro nyirizina mu mpera z'ukwezi gutaha. Uyu munsi mu kiganiro muri Isanga turibanda ku mpungenge zagaragajwe n'abahuriye muri Mouvement Citoyen Haut au Troisième Mandat n'ibikubiye mu itangazo baraye bashize ahagaragara kuri iki cyumweru. Kuri telefoni turi kumwe na Bwana Vital Nshimirimana, ni umuyobozi w'urugaga FORSC uruhuza amashyirahamwe ategamiye kuri leta bita Société Civile mu Burundi. Ikaze mu kiganiro Bwana Nshimirimana. Yego, namwe mwiriwe.
Mwiriwe mwiriwe amahoro.
Mbere na mbere iri tangazo mwaraye mushize ahagaragara, icyo mwifuza kugeraho ni iki? Ubutumwa mutanga muri iri tangazo ryanyu ni ubuhe Bwana Nshimirimana?
Icyo tangazo ryabaye itangazo nkeka rigira kane cyangwa gatanu twanditse kugira ngo rimenye Abarundi, rimenye amakungu, rimenye umuhuza ibihugu bya Afurika y'Ubuseruko bashinze igikorwa cyo guhuza Abarundi kugira amenye aho duhagaze, amenye umwikomo dufise, amenye icyo dusaba. Muri iryo tangazo rero twatanguye kumwibutsa abo turi icyo onye mbere wanashaka wa wundi ati ijambo ryama mu kanwa rigacika urukonda. Uno munsi ntitwari dukwiye kuba kivuga abo turi kuko nta muntu atatuzi keretse umuntu atazi ibyo mu Burundi. Twaramwibukije yuko turi amashyirahamwe menshi, amashyirahamwe yagiye hamwe bagahamagara abanyagihugu ati mu banyagihugu imwemere yuko amasezerano ya Arusha ariyo yabahaye amahoro aho nyangwa ngo hasubire kugabana mu gihugu cy'u Burundi, imwemere yuko ibwirizwa shingiro ariryo ryashyizeho inzego zariho kugeza mu 2015 bisenyurwa kubera ishaka ry'umuntu umwe. Icyo gitumye rero kubera izo ngufu twari bashyize hamwe abantu abanyagihugu isinzi 100,000 baba bari mu Burundi, abari mu makungu bire n'abanyamahanga muribuka imyerekano y'uko yabaye no muri gihugu cya za Burkina Faso hakiri basindukana niyonka kubera baza akamaro k'amategeko amabwirizwa mu gihugu kuko amabwirizwa n'amategeko mu gihugu niyo ntango niyo herezo igingene igihugu cyubatse, igene igihugu cyubatswe kandi igene abanyagihugu bashobora kuze imyitegenzo n'ukubahwa mu gateka kabo. Hanyuma rero babwira uyu muhuza tuti mbega byokunda gutenya kubahwa yuko uno munsi aba banyagihugu bagiye imbere abandi kubera amashyirahamwe tukababwira bakabyumva bakumva yuko bashikije baryumva uno munsi byokunda gute yuko harondega umuti babanje gukumira. Icyo ni ikibazo cya mbere dutangura kumubaza. Hanyuma ubu cya kabiri naho turagaruka tukavuga ngene ibikorwa tubona bikugwa aho twidoga cyane tuvuga tuti hariho umunyamabanga wa Afurika y'Ubuseruko mushinga naye tugukere koripera yashinzwe mbaza mbere twagiye no kumufatira kuko twagiye tuti muri iki gihe nta Burundi dusa muri icyo kibanza ariko rero no munsi tugasanga kuboko kwiwe niko kunini haba mu gutumirwa haba mu gutegura haba mu gutanga intumbero ingene ibyo bikorwa bigenda hanyuma rero hari abantu benshi kumbure boba batari bwa bimenye nuko amashyirahamwe yo mu bihugu bya Afurika yo guseruka mu mwaka uheze wa 2015 yitwariye leta y'u Burundi hamwe n'umunyamabanga wa Afurika y'ubuseruko babagiriza yuko barenze amategeko agenga umuryango ukwemera yuko Nkurunziza ashobora guhiganirwa ikiringo cya gatatu noneho nta n'uwo banahiganye hanyuma rero ukubona rero uwo munyamabanga w'umuryango asanzwe ari umuburanyi muri urwo rubanza bikana rero ngene yongera ikintu na kimaheza baze gukora kandi ikibazo nyamukuru cyagumye ari ibyerekeye urwo rubanza cyo kimwe n'abamufasha hariyo mwitere Antoni Kafumbe asaza avuka mu gihugu cy'Uganda uwo ni wa imbere ya sentare niwaza kuburana urwo rubanza ku izina ry'umuryango wa Afurika y'ubuseruko ariko uno munsi ntibajya gufata icyegeranyo wumva yo azokwandika ikiyumviro kidahuye n'icyo umunyamabanga yifuza ikiyumviro kidahuye n'icya leta y'u Burundi gute hanyuma rero mu gihe gatatu tucatumuga tuti kubera umuryango wa Afurika y'ubuseruko byagaragaye intege nke bashize ku byerekeye ikibazo cy'u Burundi kuko igenekezo rya 15 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi na 15 uwo muryango utumye abashyikirangaje ubutungane bati mwebwe mwanonosoye amategeko mwebwe muhabwa ububasha n'amategeko y'uwo muryango yuko muteza kuduha intumbero ngene ibibazo byerekeye amategeko tubifata genda mutwigire iki kibazo cyerekeye ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza barateye neza ku rupapuro barandika bati n'ukuri cya gatatu kigihuye n'amategeko y'u Burundi kigihuye n'amategeko y'umuryango niho rero duca tugira tuti ko uwo muryango byawunaniye kugira aho uhagarara kugira ngo uvuge amategeko uno munsi ibyo kunda yuko wihariza igikorwa cyo guhuza Abarundi niho tugira tuti uyu mushinga ntawe mukapa n'ukuri turabona ko ariko arashyiramo ingufu mugabo naronka abandi baza kumufasha baza kumushyigikira agenwe n'umuryango w'ubwa Afurika hamwe n'umuryango mpuzamakungoni gutyo aronka ubwigenge bukwiye gutyo wa munyamabanga wa Afurika y'ubuseruko na bamwe azana bakora mu biro byiwe ntibasubire kuronka aho baca kugira ngo baze kubuza Abarundi kugana.
Ese bwana Vitali Nshimirimana, ubwo hasohokaga ubutumire bw'abantu bagomba kwitabira ibiganiro byabaye Arusha muri uku kwezi, mwaba mwaramenyeshejwe iby'ibi biganiro, hari impamvu mushobora kuba mwarabwiwe yatumye mudatumirwa muri bino biganiro?
Twebwe twaramenye yuko hariho bamwe mu bashyirahamwe dusanzwe dusangira urugamba batumiwe aho nabo bari amashyirahamwe abiri ku mashyirahamwe ya 318 urugamba mu 2015 kandi urwo rugamba rukaba rwaciye rutakaza abarundi benshi bajya abantu mwabonye mu myerekano bajya abantu mwabonye bamanika amaboko baririmba Burundi bwacu uko bukeye uko bwije sabari muri ayo mashyirahamwe yonyine sabari mu migambwe benshi barabarundi sanzwe rero twebwe twagira tuti abaserukira ubwo runini rwatanguje ubwo rugamba rwo guhagaranira ibyiza shingiro ibabareke bagene abajya kubaserukira babatekereye ijambo hanyuma bashyitseyo bamenye aho bahera n'aho bahereza ariko rero kubona baragiye bagasohoka bagatora bamwe muri twebwe twanabibonye mwo banashaka n'ingendo canishamo twabibonye n'ingendo yo kuducanishamo kuko iyo amaze kumenya abantu tumaze kwandika ibyandiko byinshi cyane twaranigoye turabishyira no mu ndimi z'igifaransa no mu cyongereza ubwaniho twagira tuti ntibikunda yuko umuhuza adashobora kudutumira twandikiye amaketi menshi umuhuza jewe na telefonye mushinga nayo yitwa Tembere Makosa uwo nyakaba ari wagenze kwakira amabaruwa ni byangombwa byose biba bigenewe umushinga nawe mukapa tugatangara tuti none kumbe boba babikura kugira ngo ibaheze ngo badutumire mugabo aho turafise inyishu igituma badutinya igituma bashaka kudukubira n'iki kintu umushinga nawe yiducumbirize nuko iki kintu cyitwa mashira hamadahani y'icyaro bya politiki ngaha mu Burundi no muri bihugu bya Afrika cyeka yuko ishobora kubuza abantu kuganira ibintu batuma bashiga n'ihore ku maso bituma bagira uruyeri rwo guharanira bagende muri bwe byo kugabana ibibanza mugabo cyazaha biriko birakorerwa Abarundi bime byo kurenga amategeko bime by'ubwicanyi abirenze ku ruho rw'amazi bavuga bati reka tugire ibintu byo kumvikanisha ama bibe bihetse rero kumbe baratinye bati aba bantu babimashyira hamwe kujya babaye aba mbere mu guhaguruka bakavuga ibyo n'abandi bari batinye ukuri njya sinoba ndababeshe n'abanyamiryango barabyibuka nitwe twabaye aba mbere twahagurutse turabona ingaruka mbi nyinshi cyane zizoba mu kungene Nkurunziza azoba yahonyaze bwizo ashingira agashaka kwigumiza ku butegetsi
Bwana Vitali Nshimirimana reka dukomeze ikiganiro mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya ibyo uvuze n'abakunzi bacu baragira icyo babivugaho kuri telefone turi kumwe na Hitimana Hitimana mwiriwe neza
Namahoro
Uri hehe
Ndi Ibujumbura
Ikibazo cyawe
Ikibazo cyanje mfite
Yego
nuko mbona yuko umenga bijya bintu by'isoko byabaye bigaraje bijya sindatiki ibiganiro kubera abandi bose batabigiyemo bahamagaye bamwe amwandi abandi zibagende kandi aba batatumiye bo bari bashyizemo uruhara runini anisi kandi ikintu cyose cyabikeyemo ubona ko ari imande gira gatatu bari kubari kuyaga nabo nyine bari kumwe bakagira icyo bivuze ko abarundi tukaruhuka ko abarundi turamberewe nabi turabangamiwe n'ibintu by'ubwitanyi butandukanye mama hari aho babyise yandi mazina ngo ni ubusuma n'ibi aho nta kuri tubona kuba kuboneka ikuru kuko bakwikera ku ntebe y'ibiganiro bari kumwe bose kuko bose n'abarundi kandi nta n'umwe yovuga ngo yagizwe ikina kiriya atabutungane burakora ngo bakubite mu gahanga ngo hamenyekane ngo yarakoze bicanyi yaragize ibiki n'ibiki reka niyo kudeta bavuga na ko umukuru wari amaze gutangaza yuko azokwitoza gutyo ibisabiza nyirabayaza n'ibibazo byose yaciye biba kandi mu gihe babona yuko iryo tegeko bari bose ariko bariharira ko nawe ntavuga ati giye nk'umukuru w'umushinga nkaye ati reka ndeke aba bantu ndabarekire n'abandi kuko n'umasene dede ntari kubura n'intwari cyangwa n'abandi bari gushyira imbere bakumvikana ko
urakoze Hitimana urakoze kuri ibyo bitekerezo byawe mukanya bwana Nshimirimana aragira icyo abivugaho turi kumwe nanone na Ezekiel mwiriwe neza
amaro neza edigwem
murakomeye
yego turandara
ikibazo cyawe uri hehe
ndi Bujumbura nagomba munda mukirize Vitali Nshimirimana
arakumva
hanyuma ibyabahe nabyo tukudatumira sinarede twebwe ntibyadutangaje kuko wirinyamitwe yari yavuye ngaha ino mu Burundi avuga yuko atizeye ko sinarede guca bahura byerekana ko umuhuza asa n'uko yaba yaraguye mu mutego wa leta y'u Burundi ibi rero birerekana ko mu Burundi kuva kera ishami kimara Abarundi u Burundi bucikukira nikumirana hakaba bamwe bagomba kubona ko aribo bene igihugu abandi nabo bakwiye gukumirwa buryo tubona ibi bintu bitahavuye atabiganiro biriko biraba mu Burundi bizoduhumuriza kuko mugihe bariko bagira ibiganiro bariko bakumira abandi ntidushobora kumva ko uwo muhuza yobaje guhuza Abarundi ubona yuko bomuhindura cyangwa bakamurondera nk'uko babyanditse bakabisaba yuko bomurondeye wundi mufasha kuko ujya mu banyamabanga mukuru wa East Africa Community turabona ko abizemwe uruhara rumwe rukomakomeye cyane rwose
urakoze Ezekiel
hama ikibazo nagomba kubaza Vitali none hamwe twumvise mu minsi yetse ko umuhuza yemeye kuzohava batumira none hamwe atohava batumira none boca bakora iki hamwe yokwa nka kirema kanka yuko nyine imyemezo abatumira bose abagira ikindawe abo muri sinarete murakoze
urakoze Ezekiel reka dufate na Edouard Edouard mwiriwe
mwiriwe neza
uri hehe
ndi kujombora
ikibazo cyawe
najyamba se bitari imbega kuri ibi bintu wazibona abantu baza baraza kugendera Burundi kubera ikibazo cyabaye cya sekirite babyakira gute yuko nyuma yo kuza wabona atacyavuyeho kandi ubona na ba banki mumbi baraza reka n'abandi benshi ingingo zimwe zigafatwa n'amashyirahamwe ateye imbere cyane kandi afite ijambo ku isi mbwa ugasanga nacyo bishyizeho ijambo kuri iki kibazo bibi nabyo ariko aravuga ndabaza ni mbega ntibazuhava bigorana ibyo by'ibiganiro mu gihe tubona yuko mu Burundi atanambari hari nka kujya byagenze cyagihe hati habaye iby'amasezerano yarusha
urakoze Edouard bwana Vitali nshimira Imana ibyo bibazo bibiri hari cya Ezekiel avuga ngo ko umuhuze yavuze ko azagerageza guhura n'abandi barebwa n'ikibazo cy'u Burundi batitabiriye biriya biganiro ngo ese mwebwe mwaba muteganya mutekereza ko azahura namwe hanyuma n'iki cya Edouard ngo nubwo hari ibihugu bikomeye abantu bakomeye basura u Burundi ariko ubona nta kintu gihinduka ariko mbere yuko usubiza ibyo bibazo reka nkubaze ikibazo nkuko wavuze ngo mwafashe ya mbere guhamagarira abanyagihugu kujya mu mihanda kwigaragambya bamagana ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ibyo ni nabyo leta ihera hivuga ngo ahubwo mwahamagariye abanyagihugu kugumuka
ese cyane ahubwo guhera kuri icyo kibazo kuko ahubwo nashaka akanya kugusubira gukeza barundi kuko bamenye uburyo buciye mu mahoro bwo gushikiriza ibyiyumviro hariho ibihugu byinshi abanyagihugu iyo bagengewe mu gushikiriza ibyiyumviro bafata ibigwanisho twe ntitwafashe ibigwanisho abantu benshi barababonye bari mu myiyerekano bagenda bashapure bagenda bafise bibiliya bagenda bamanitse amaboko bagenda ba Burundi bwacu nari nabigarutse ko ibyo rero ni ibintu dusanzwe twamenye kandi twize twakuye mu mategeko mpuzamakungu hamwe n'amategeko y'u Burundi yuko abanyagihugu bashobora guhaguruka kugira bondoza amaleta yabo babicishije mu kwerekana akababaro abo bose bakurikiranye ngene byagiye birakurikirana barabonye yuko igipolisi hamwe n'imbonerakure baciye bafata iya mbere mu kuza kurasa abari igitekano gutyo birabandanya kugeza naho no munsi basigaye irinda kudaha abantu n'ukuri abantu bose baradamwe babonye ingene batwaye abantu amajana atanu amajana ane hanyuma ukumva n'igipolisi cyabyigamba icyo bintu nibyerekana yuko ikibi kitazananye mu bagize imyerekano ahubwo byahaye ingiki gusa leta kunde byayo yari yamye yari iteguye yuko izogiriho nyabwoko bose bariko biyamiriza icyo kiringo cya gatatu hanyuma kubijyanye n'icyo twakora hamwe batodutumira iki kibazo nibaza yuko uko nariko ndabivuga twebwe aho icyo dukoresha gukoresha ibyo twize n'ingendo dusanzwe dufise amahoro kuzoguma tubivuga tukerekana aho duhagaze hanyuma abarundi n'amakungu bakabona yuko twebwe tudakwiye kujyamo mu botorera umuti ikibazo cy'u Burundi aho n'ukuri ntibabishobora barabikora mugabo amenye yuko twebwe ku bwacu tubona yuko abazoza gukora kurondera umuti w'igihugu cy'u Burundi babanje gukumira abashyikira iki kibazo berekanye ikibazo aho kiri bazi yuko atakintu bazoheza ngo bashyikire hanyuma ku byerekeye intumwa zagendeye igihugu cy'u Burundi zikaza zigahanura kagira ubutashoboye kuza ngaha mu gihugu cy'u Burundi byari papa n'ukuri muri iki gihugu cy'u Burundi muri iki gihugu cy'u Burundi nta muntu n'umwe nta utarungitse intumwa n'utashoboye kuza yararungitse intumwa baza guhanura ubuye rero twibaza tuti kumbe hari icyo batashitse ko kumwe 1996 amakungu gatiba gafata ingingo yo gufata ibingi igihugu cy'u Burundi twibaza yuko no munsi ari cyo kiramutiwe kugira kimara amanyama Petero Nkurunziza no munsi abantu boshobora kwibaza bati mbega none iki amanyama ni iki nuko no munsi akironka ahaguma akisha ibigwani bonye abarundi nuko no munsi akironka amafaranga ahemba izo mbonera kure amafaranga ahemba bakora mu iperereza ahemba mu bapolisi
gerageza uhi n'amagambo bwana Vital
ataye umurongo ibyo rero nibyo bituma nibyo bituma Petro Nkurunziza avuga ati jewe sishaka kuja ku ndiganiro reka izi nzego zanjye zishaka zigume ziramara amanyama badashaka yuko n'umwami w'u Burundi kuri twibaza rero yuko icyo iyo nta kumbe amakunga zote bakagengebuka yuko ari iramukiwe.
Kuri telefoni kandi turi kumwe n'undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Cedric, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi hagati mu gihugu i Gitega.
Ikibazo cyawe?
Ngomba kwibariza uyu mutumira mu ndamukirize kwanza.
Arakumva.
Ngomba ndamubaze. Kubona batatu mu biganiro ikosa rishyira kurinda rishyira kumuhuza cyane kuri umunyamabanga mukuru wa EAC. Kibazo kigira kabiri agomba namumaze bimwe batabo batumira bagiye gukora iki cyane bimwe bo batumira bigiye kutosaba iki umuhuza.
Urakoze Cedric, reka dufate na Aimable mwiriwe.
Nabahaye mwiriwe.
Uri he Aimable?
Urumonge.
Ikibazo cyawe?
Ego ndamukije mutumire.
Arakumva.
Ego kibazo cyanjye cya mbere nashaka ndamubaze. Uyo twari tugote keshi kwitina gishyira hamwe ndaha mu Burundi ritavuga rumwe na leta idaharanira ibyo cya bwa politiki. Namubaza nti mbega ko igihe mwamagarira abenegihugu kuja mu ibarabara mwavuga yuko tuzofashanya urugamba kuko twese iryo barabara twari turirimwo hanyuma turabarondera turababura n'ubu abanyagihugu benshi bamwe bapfunze kubera iryo barabara bahamagariwe ngo n'uwo mutumire kandi yitwa ko adahagararira ibyicaro bya politiki. Ubu ninde cyangwa ninde bizoja ku mutwe cyangwa ninde bizokukira mu gihe abo banyagihugu batovamo? Akabado ka kabiri ashaka kumubaza nibyo turumva ko adaharanira ibyicaro bya politiki nk'uko ari Vital Nshimirimana rero n'abandi benshi bapatifike n'abandi none ubu ko leta avuze yuko ngo baronka ibigwanisho ngo hamwe n'imbonerakure byo guhimbonerakure ubu twovuga yuko nyirabayazana y'amagambo gaha mu Burundi wacu yoba ari Nkurunziza cyangwa yoba ari aba bahamagariye no twadebe manda kandi aho kwicara ngo babivugane nkavuga nti mbega none ubu ko leta yitabye yarusha hanyuma igasigura ibyayo hanyuma n'abo bantu umuhuza yaravuze ko ashobora kuzobakira ubu ubigiye kugenda gute igihe nk'aba ba Vital n'abandi bosanga leta nk'uko bavuga ko batayemera amakunga yemera bigiye kugenda gute kugira ngo abenegihugu turonke amahoro n'umutekano biterwa n'aba bantu bavuga ngo no twademe manda? Murakoze.
Urakoze cyane Aimable mu rumonge mukanya Vital arasubiza ibyo bibazo byawe ariko reka dufate na Arnaud mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye nashaka mbade umutumire mu gihe bo bandanya babakumira icyo mugihe bategekanye iki mugihe babandanye bakumirwa mu biganiro
urako
cha kabiri yabana n'ifite code dutatu mpano
mvuvavu
ninzihe bategekanye iki mugihe ranonga ninzihe ngaruka babona mugihe bazobona baguma bakumirwa mu biganiro cyangwa ntibategekanye iki mu gihe baguma bari inyuma y'ibiganiro n'inyuma y'igihugu nk'uko bagiye ibyaha byinshi?
Urakoze Arno Vitari hari nundi mukunzi wa radio Ijwi rya Amerika watwandikiye ubutumwa ku rubuga rwa Facebook angira ngo impungenge ze zirenda gusa nkizo Aimable yaragaragaje aho avuga ngo bagize kuduteza umutekano muke none ngo barashaka kujya mu biganiro iterambere twari tugeze ko ryasubiye inyuma kuberabo twe abanyagihugu turatekanye ariko ivyabo biyita ko badaharanira inyungu za politike twarabibonye gerageza usubize mu magambo make cyane bino bibazo bwa na Vitali Nshimirimana
urakoze cyane n'umvise yuko benshi bagubye bavuga bati ndege inkambara yatewe nandi mu gihugu cy'u Burundi ubade haba barundi n'abanyamahanga habarimo n'abahinga basuzuma ibyerekeye amatati n'intambara bose bamibagabisha kuva muri 2013 yuko Petro Nkurunziza hamwe yo kwihagira twari kingukiye kya gatatu ishobora gukwega intambara ngaho rero intambara yavuye kuri uwo muntu umwe kuri uyu muntu umwe kandi abariwe abantu kuko nashaka kwibutsa yuko zijya nzego ziperereza akawundi muntu numwe ziha raporo akawundi muntu numwe abiha abategeko Petro Nkurunziza ibi rero byose tubishyira ku gatwe k'uwo muntu yahaye amategeko izo nzego kugira ngo zimare abantu kubera berekanye yuko aho nyanga amategeko
ariko ibyo ngibyo ndibaza ko nta gihamya waba wifitiye
nicyo twirirwa turandika amaraporo yose twandika n'amaraporo yose akugwa n'aba icyo cyerekeye urwego guerekeye iperereza ry'u Burundi yuko rukukira Petro Nkurunziza itegeko rigenga ubwo rwego rirekana neza yuko ubwo rwego atahandi hantu namwe rica ataguhereza raporo hamwe no guhabwa amategeko n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi urumva rero igihe hatariho babiri ni Petro Nkurunziza wenyine niwe azi kandi niwe azishyuzwa ibiri ko biraba mu gihugu cy'u Burundi ibyo onye ndabivuga n'ubundi munsi nzobisubira
hanyuma Cedric yakubajije ngo kuba mutaratumiwe mubishyira kurinde
kuba tutaratumiwe nico nagira nze ko tubishyira ku ngazi zibiri kimwe turagishyira ku muhuza umwe yoba taronse inkuru zikwiye kugira ngo cyangwa atafashe umwanya wo kuronka inkuru zikwiye kugira ngo abyihe abategezwa gutumira nabo atokwibagira hanyuma naho akaba yaremeye yuko bamuha bamosha nabi naho nyine bizoba kuri we ugatwibaza yuko agiye kwikosora nk'uko yabyemeye abarundi n'amakungu kuri uwa 2024 ubwabo kandi turagaruka tukemeza yuko umunyamabanga wa Afurika y'ubuseruko abifise mu ruhara kuko nabivuze yuko wanashaka mu bantu bafasha icyo gikorwa mu kapa uno munsi nabakora mu biro iwe batonda mu biro iwe iminsi yose kandi tukaba tuzi yuko aheruka kugenwa na Nkurunziza kugira ngo abe intumwa idasanzwe ya leta ya Nkurunziza hanyuma hamwe batodutumira ikintu tuvuga tuti twebwe ko turi ijwi ry'aba banyagihugu bose bahagurutse kugira ngo banye yuko amategeko y'u Burundi narusha bishyenyurwa niba atadutumira bazoba bahisemo yuko iryo jwi bataryumviriza niba atawumviriza iryo jwi naho ni ukuvuga yuko iryo bazoshika ko ntibazoronka umuti hanyuma uko amakungu yoba yemera leta y'u Burundi ibyo onye wakibagiye nibaza yuko yoba yibagiye yuko amakungu uno munsi yose n'ayatarabigira bariko bafatira leta ibihano leta y'u Burundi kubera uko nyene tuba amategeko tuba hagateka kazi na muntu hanyuma ibyerekeye hari uwavuze yuko ngo hari ibyaha twagirizwa ibyaha bavuga ngo twagirizwa tubyagizwa kubera iki kimwe muri ibyo kwera nabivuze igihe badushyira kuri ayo mamandadare twari twabivuze tuti ubwo ntibashaka uruyeri wo kugira ngo umunsi hagera guharira kugira ngo dutore umuti w'ibibazo by'u Burundi tuzohere kubanza guharira kugira ngo dusubizwe ubwigenge n'imyidegenzo yacu ibi rero ibyo byaha byose batwegeka ko si ibyaha by'ukuri twakoze ni ibyaha nuvuga ikintu n'icyaha biyumviriye mu mutwe kugira ngo babitwegeke ko kugira ngo batubuze inzira ntambara etere nkurunzi zonye nubwiye yari yakiri ubanza gugufa ico gihe ubwo rubanza gugufa ziba ukurikije yego rubanza gugufa nta wuzi n'ingene gwasuswe ukabara mwemeye araza abanyagihugu baramutorye yari atumba yuko yorongo igihugu uno munsi rero ubuguye murabona yuko agira subirize mu nduma n'abanyagihugu binzira karengana abanyagihugu atakindi bakoze guharanira iyubahirizwa ry'amategeko.
Reka dukomeze Bwana Vitali Nshimirimana, dufata abandi bantu kuko dufite abandi bantu benshi kuri telefoni, hanyuma uragenda ugerageza kubasubiza mu magambo avunaguye. Reka dufate Nahimana. Nahimana, mwiriwe neza. Uri hehe?
Ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Naguma mbaze ihinga dushika bitatu.
Ni byinshi cyane, gerageza uhine mu kibazo, uhinire mu kibazo kimwe.
Ego, jenga ndamubaze ikibazo n'inzi bitaguje.
Komeza.
Ijanye no gufatira ibihano u Burundi. Ko byo babita ko u Burundi bwo fatira ibihano bijyanye na embargo. Ndeyo tubwira neza abarundi bo baba barabimutumye aba aribo. Mbega ubwo rukundo yipfuriza abarundi bugarijwe n'ubukene niho boba bacunguka canke boba babona yuko batumye ibikwiye. Nibaza yuko yobwira abanyagihugu akabereka n'urwandiko abanyagihugu banditse basaba yuko Burundi bwohabwa embargo. Ariko kwivugira mu gatwe kihe.
Urakoze Nahimana. Reka dufate na Christiane. Christiane, mwiriwe neza.
Alo.
Mwiriwe Christiane.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Yani intererano.
Mu magambo make.
Narishaka kuvuga kuri ibyo byerekeye yuko batatumiye urwego Senared. Nabo baserukira amashyirahamwe. Ndibaza ko abantu bose boba baza barumviriza amaradiyo kenshi umuntu ayiyamirije imanda ya gatatu y'umu perezida uwo wese acaba umwasa. Ngira nibyo mwama muriko murabona baragerageza kurwanya uwo wese ya yiyamirije ico kiringo. Murazi ko ubusho bwinshi bwuzuye abantu biyamirije iki kiringo ca gatatu. Rero ico twosaba yuko hoba ibiganiro Burundi kwera turarushe tuve muri zino ngorane biriko barafata abantu babafata babaziza ngo nuko biyamirije ico kiringo ca gatatu c'igihugu. Nibaza ko atari ibintu bikirirwa birindwa kubazwa abantu. Umuntu wese azi ko yiyamiye icyo kiringo agenda arabundabunda iyo atarafatwa. Rero onye ntibirwa bariko baramuruhisha bavuga ko ari we yabitumye, ya ntawe bafashe bakamujyana mu ibarabara ku nguvu bagenda baharanira amasezerano y'arusha banka ko bayahonyanga. Rero turasabye yuko boje mu biganiro bakaganira naho muri Senared bakaganira nabonye baserukira amashirahamwe.
Murakoze
abarundi turarushe.
Urakoze cyane Christiane kuri ibyo bitekerezo byawe.
Yego, murakoze namwe.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Turi kumwe kandi na Gilbert. Gilbert, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Ikibazo cyawe?
Nagomba gutanga mbere umuhuza mukapa nimba nyumva. Atoze kibazo atoro mutu kibazo gihanze barundi kandi ariko kudadika biteze utunyane kibazo cya teze ngani mu Burundi yakize ikiringo cya gatatu cya Burundi ahamagara bo byega arakigwanya n'abagishigikiye ariko guhamagara ruhande rumwe kandi nyane ra kama ba Vitali ndera teze intege yuko nubundi turi nyuma y'aba banyagihugu wika naho ubutegetsi wenda uyu munyagihugu buhavuye kuko ubabiraho gushwe umuntu abantu biri barishwa ni benshi abafungwa abanyuruzi batazi barengera kagirwangana bagerageze kugira amahoro agaruke yatumye abo byega abagenda gusera bagenda guca amafaranga bihoze imigambi igwanya ikiringo barayizi amashyirahamwe arigwanya barayazi ikiringo ni cyo kuri igihugu yihe abanyaga amafaranga n'irusha abanyazi bwiza n'ibyo yari ibintu bihinduwe ariko gutumira umuntu
Gilbert, telefoni yawe ntago tukumva neza ariko ibitekerezo
bya ndakumva
gerageza uhine ibitekerezo byawe
ego bagerageze batumira bavyeka nkuko ndaliko ndivuga aba bagenda kwicira amafaranga babareke kuko ubiye kubira ubutese buhari kugira ngo bukandamize umunyagihugu muto buhari kugira ngo umukize yabaye ngombwa ivyo bihano babifate ibyo mwumvisha hanyuma kaburungu yita Aimable turamuzi yitwa kaburungu nawe yifata kuzuru mu kuvuga nayizi byubaka igisambura leke Malcolm
urakoze Gilbert bwana Vitali Nshimirimana benshi barasa nkaho batanze ibitekerezo ariko hari ndibaza ko ari Nahimana wavuze ngo iyo muvuga ngo muhagarariye abanyagihugu abo banyagihugu babatumye nibande
abo banyagihugu badutumye nibaje abanyagihugu twatanguye kuvugira kuva mu 1991 bira uno munsi abaye banyagihugu twavugira igihe atangura kuri imigambo myinshi muri 1992 ba banyagihugu abo nyene bari ku butegetsi no kuri mwibutse muzobaze akarorero umushinga ntahe mbonimba muzobantu yashoboye gukura mu byara by'igisirikare cyangwa by'ipolisi kubera barabagwanyi babo ba CNDD-FDD igihe bari bakiri mu ntambara n'abo banyagihugu bajya tuvugira ntitwabanje kujya mu migambo ntitwabanje gufata amadarapo y'ubundi bwoko kugira ngo tuvuge abanyagihugu niyo ntumbero nyine niyo twagumyemo n'abo banyagihugu atahandi bisanga n'abo banyagihugu batajya kuvugirwa n'uwo mukuru w'amateka batajya kuvugirwa nande mugabo abanyagihugu ijwi ry'ikira risohoka nabo rero ndi kudavuga hanyuma ikigira kabiri bagize bati mbega mwe ntagiye hehe mwatoye abantu mu ibarabara hanyuma muca murigira ngo baraturonde baratubura jewe ni ukujya muntu yaciye agenda nagira ndamubaze ndi mbe waturondera ngo udukoze iki cyangwa baturondera ngo niki abantu bose baza bavugiye imvugo n'abantu bose bababajwe tutapfuye babajwe n'uko twashoboye gukinjura babajwe n'uko tukiri bazima uno munsi benshi turi mu buhungiro benshi tubamerewe nabi twashize ibikorwa dusiga amatungo mugabo nabo bariko baraturika abarundi iyo bari abandi ntibari kuba bahimbagwa n'amagogwa bene wabo barimwo ajya amajambo birirwa baravuga ntibari kuba bavuga ajya amajambo yaba bibuka yuko umuntu naho yoba ari uwo mutuvuga aho yoba ari uwo mufitanye amatati aguma ari umuntu kandi muca kabiri ugasanga muri ko mukora bimwe muri ko musenyera ku mugozi umwe hanyuma ku byerekeye ibihano Uburundi bwofatirwa ibihano Uburundi bwofatirwa byofatirwa iyi leta kuko abantu benshi ntibumbeshuza haratangwa imiti haratangwa amakaye harubakwa amabarabara hagirane mugabo kenshi ibintu byose biza mu mfashanyo byama bizi ubwa mbere guhabwa abo bene kwitwa yuko baserukira abanyagihugu ugasanga bariko bubaka amazu ugasanga bariko bigisha abana babo mu makungu ugasanga bariko bagira mu modoka barita sante do sante mu minsi yeze ubusinzi igende bayita nuko umurundi yaba umurundi afise umutekano akaba afise amahoro tuba dushobora kwirimira tuba dushobora kwigurira imiti tuba dushobora kwigisha abanyeshuri bacu nta mfashanyo iva mu gihugu cy'amakungu dufise ubutare dufise ibintu byose nta kintu na kimwe tuba dusaba ahandi hanyuma rero ibyo bihano bakazobifata cyuba ari bihano by'ukugondoza leta kugira ngo ijinjibuke yumve yuko itegerezwa kwemera ikaganira n'abo bafitaniye amatati kandi n'iryo bari bajya mbere si urwanko twanka abarundi mbere twarasabye yuko abasirikare bari muri ya misomo bataha kubera yuko n'iyo bari ngo nyene bamerewe nabi niyo ngero bagiye guca baheza kuyica mugaba gasanga imijyango yabo yaragandaguye kubera hari ubutegetsi bubi hari ubutegetsi bwishize ku gikenye.
Urakoze bwana Vitali Nshimirimana mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aho uyu munsi tuganira hanini ku itangazo ryasohowe n'abahagarariye urunani rw'abanyagihugu rurwanya manda ya gatatu muvuma Stwai Old Authorizing Manda mu Burundi rugizwe n'amakirahamwe ategamiye kuri leta bavuga ko batashimishijwe nuko batatumiwe mu biganiro by'amahoro bihuza Barundi biherutse kubera Arusha mu gihugu cya Tanzania ndetse bagasaba ko umuhuza watowe n'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba yakunganirwa n'undi muhuza utowe n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe n'umuryango w'abibumbye. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Roger mwiriwe neza.
Ndatanze mwiriwe nyakubaha umeshe makoro.
Yego uri hehe?
Ndatanzwe ndi mu buseruko ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'igihugu cy'u Burundi ku isenga mu ntara ya Ruyigi muri Komine Butete.
Ikibazo cyawe magambo make.
Yego hanyuma amanza mu ndamukize umunyakubaha umutumire nyakubaha Peter Nshimirimana.
Narakumva.
Yego hanyuma. Jewe nagomba jewe mere nk'umubwira yuko ibintu bo kurikirana hafi ikibazo cy'u Burundi n'abantu twubacane kandi babatama twubacane ariko mugabo tubabwira ati nimuze mwubake igihugu cy'u Burundi kuko ubuye mu Burundi hasigaye nyabagendwa igihugu kimeze neza cyane ariko muze muvugane n'aba bategetsi b'u Burundi mubemere ariko hatagira namwe muhengamira kuko yenda azi neza yuko muje mu Burundi ko mwukubahiriza umutekano wanyu mu bisabwe kuko yemwe ndabona yego cyo ndabona mwe ngo ni sa paritore biriko biraza ariko mwavuze ati bega nkamwe nga amuhuza ato batumira mwogiranye kandi bagereza yuko umunyako wa yahoza ngo igutura Tanzania ato batumira kuko n'umuntu twabacane kuko amate batumira na twebwe abarundi yo tubabaza kuko ibi bintu biri mu gihugu cy'u Burundi ni kese byapuye kuri aba banyako hanyene abaye bavitaye n'Imana kandi nabo nyine naho umva yuko ibibazo bavuga cyari cy'abarundi mugabo cyo kubabira ubuye ndabona yuko biko biraza porepo mugabo kubera afite icyo bashikiriza barabatumira bumvikane na cyane na leta y'u Burundi kandi bize neza nk'umunyagihugu muto yunga mu Burundi ko bizonge na neza cyane ariko ikibazo neza rero ni uvugana niho uzavugana ibigano bijya bigano by'amagaburanyama nk'uko babigira kera ngo bivugana neza kugira ngo umunyagihugu muto nyarucari ahatorera koyo kuko ubu uyu kibazo dufise cy'icama manda dufise ikibazo cy'ibintu biduka ku ibiciro biduka ku munsi n'abantu bamwe bicwa bazira umwikeko kuko nze narumvise ikibazo bavuga bamwe ngo bapfa ibintu ngo ni iby'ubwoko mu Burundi nta bwoko buhari ahubwo rero nubwo yuko abantu bamwe bataba baricana bahorana ngo umwe ari mu mugambo uyu undi ari mu mugambo uyu ahubwo rero icyo kibazo nicyo bagiye niyarusha bo kwiga kugira ngo umunyagihugu ntatirirwa mu mugambo ari muri CNDD bamutunge nko muri CNDD ari muri MS cyangwa FRODEBU cyangwa indi migambwe yose bafatanye neza kuko ikibazo kihari mu Burundi siciho nyabwoko nk'uko babivuga abanyakubaho hari ikibazo cy'abantu icyo usanga umwe ngo nturi mu mugambo uyu wundi.
Urakoze cyane Roger, ibibazo byawe birumvikanye mu kanya Vitali Nshimirimana aragusubiza. Reka ariko dufate na Louis. Louis mwiriwe?
Yego murakoze.
Mwiriwe Louis? Louis nibaza ko tumubuze kuri telefone ariko turi kumwe na Jonas. Jonas mwiriwe?
Yego.
Uri hehe?
Bemerereye mu Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru.
Ikibazo cyawe?
Kibazo cyanjye ndabaza sitari leta y'u Burundi n'abategamiye kuri leta bagomba gufata kwishyira hamwe bakajya muri Arusha bakagombye kujya muri Arusha bose hamwe bakajya inama nko kuri leta icungamiye ku gihugu kuki bo bajye niyo mihero nibatumire kuri kubategamiye kuri leta
urakoze Jonas, reka dufate na Terence. Terence mwiriwe.
Mwiriwe.
Ikibazo cyanyu.
Ego jewe nashaka kubaza umutumire matumiye bitanshimye imana. Mu biganiro byatanguye Arusha twabonye uko bakumiriye umugwi munini ya cyane wa politika mu naba taranira ibyo bya politiki kandi ariwo nabo barafise uruhare runini ya mu byage biraba kuko hariho abari bashigikiye ikintu cya gatatu batari bacemera tukabona neza yuko icyo bita opposition no bwa radikale itigeze yibukwa mu biganiro byatanguye n'igiki none bategekanya gukora mu gihe umuhuza mushasha mukapa atobatumira atobibuka kandi tuzi yuko aribo bagize uruhare runiniya mu kwiyamiriza ahanini ikintu cya gatatu cya perezida Nkurunziza.
Urakoze Terence kuri ibyo bibazo byawe. Bwana Vitali Nshimirimana, Jonas wendibaza ko ahanini cyari igitekerezo, hanyuma Roger we yavuze ngo nubwo yemera ko ibiganiro mukwiye kubijyamo ariko akavuga ngo nimuze mwubake igihugu mwemere ubutegetsi buriho. Hanyuma ikindi wenda nakubaza, ubwo umuhuza yasozaga ibiganiro bya mbere mu cyumweru gishize yavuze ko agiye kugerageza guhura n'impande zose zirebwa n'ikibazo cy'u Burundi kugira ngo nabo baganire abumvirize, ku munsi w'ejo azaba hashize icyumweru yari yavuze ko ibyo azabikora mu byumweru bibiri biri imbere. Ese hari ubutumwa cyangwa se hari abari babagerageza kuvugana namwe kubijyanye no kugira ngo mube mwahabwa umwanya wo guhura n'umuhuza?
Mbere kuri iki kibazo ubagike kugeza uno munsi nta kintu na kimwe abasha turabona, nta n'ikiratwereka yuko ibyo yavuze yuko azogenza uko yabivuze. Mugabo turizeye cyane yuko umuntu w'umushinga ntahe yatwaye igihugu ibibazo byo mu Burundi arabizi yuko atokubahuka kugira ngo arenge ku ijambo we nyine yivugiye. Hanyuma hari uwavuze ati iki gihugu cy'u Burundi ubu ni nyabagendwa, cyo nashaka kumubwira yuko kumbe hariho ibintu abantu bamwe bamwe bashobora kuba batamenya cyangwa barenza ku ruhu rw'amazi. Tuba nyabagendwa gute? Hanyuma Petero Nkurunziza agiye gukina umupira igihe ari kagora ukuguru akaba abantu bashika bane batanu bamucungereye umutekano ahagenda aho kugira muri Brende wenyine umukuru w'igihugu ariwe yitwa yuko abarundi bemera batoye bakunda agenda yiyegeza igihugu cyobanya gute? Hanyuma hariho abagize bati ibiganiro ntibibamagabura, iri jambo nibaza yuko ryabaye ijambo ry'ugutukira kandi abarundi barabikunda n'ahandi je nibaza yuko tutobyita ibyo amagabura nyamanyama kuko Arusha yazanye ibyo kugabura ubutegetsi bihereye kugira ngo barondere yuko abarundi bose bakwibonamo bivuye ku moko, bivuye ku ntara, bivuye ku bitsina. Yisubaga yuko barundi basangira ubutegetsi, ariko hariho umurongo ntarengwa twebwe tujya tuti kubera Nkurunziza ariwe yazanye ino ntambara, ariwe yatumye byose igihugu kirimo bishika ngaha, tujya tutuye umuntu atangura gukumirwa hanyuma we bamufasha bagaheza bagacibwa urubanza. Hariho uwabajije ikibazo cy'ibonyabwoko yuko avuga ati nta n'irihari, cyo nibaza yuko hageze yuko tureka kubideha uhereye ku kwezi kw'icumi na kabiri yuko abantu bariko bararondegwa abajya gukire no kuburizwa igufa abishwa benshi harimo imisozi z'abatutsi. Byarabonetse yuko uno munsi amakomine twavuga yuko harimo abatutsi benshi uno munsi minsi yose yamasagirizwa baravuye muri icyo gisagara cya Bujumbura baraduga za Mukike za Nyamugamba ubu bageze Burambi akikamye bagira Indaba. Ibi byose biriko biyerekana yuko ibintu bibandanije uteranije na ya majambo birigwa kuvuga atankeka yuko bizoruhira gushika kwibonya uko byinjiye nka rimwe byaba mu gihugu cy'u Rwanda aho batemo bakuza kuno munsi ntibarataho ariko nta kibuza yuko uno munsi cyo bashobora kugo rugero
Bwana Vitali nshimira Imana turi hafi kugera ku musozo wa kino kiganiro ariko reka dufate undi muntu umwe hanyuma tuguha umwanya ugira ubutumwa utanga mbere yuko dusoza kino kiganiro Didas Muranyova
Yego ndarumva
Uri hehe Didas
Ndi bururi
Ikibazo cyawe
Nashaka mbazo mutumire None ko kuyarusha hagiye abaserukira imigambo akagenda n'abandi baserukira urunani bakira mu yigenga ategamiye kuri leta ariko abo nyene mubona umvise mubona ibyo baba bagiye aba bo muri porte izindi ko basumiye ibyumviro byabo babona abikikije muri iryo tangazo Iso shobora ku fati gwa koko atabeza gwarira. Ariko barabonana ni muwe.
Urakoze.
Ndi gira kali. Atakanda mubaze hamwe. Hamwe byo gumuko nyene. Umunyumuza akabata batumiye biganiro zande. Namu bindi biganiro bigira kali. Tegekani ke. Umera dukwegi. Ndi. Ndato batumiye.
Urakoze Didas ndibaza ko icyo kibazo Vitali nshimira Imana yagerageje kugisubiza mu minota ishize ariko mbere yuko dusoza bwana Vitali murahamagara murasaba ko habaho umuhuza wunganira Perezida Benjamin Mkapa abantu basomye itangazo bashobora gutekereza ko musa nkaho murimo gutesha agaciro uyu muhuza watowe n'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba gerageza usubize icyo kibazo hanyuma unatange nanone kuko abantu benshi bakomeje kubasaba icyo mwakora noneho ku nshuro ya kabiri nanone batabatumye mu magambo make cyane dusoza
ko babona icoshikira umuhuza yuko byose bizoguriwe kuva mu kwezi kwa gatatu bamushinze mabanga yarazengurutse agendera abakuru b'ibihugu by'akarere aragenda mu Burundi icyo zirenga zibiri ahubwo mbere yatangaje yuko asubira guhamagara abantu yarusha avuga ati ngabahamagaye kubyanda bumvirize nk'uko mengo kugeza uno munsi niyo bazi bene amatati aho rero si kumutesha agaciro si urwango kigufise niho tuvuga tuti kunda yoshobora kuba wishijwe n'abarundi erega hariho n'igitangaje mbereka y'u Burundi ko iriho no munsi ku itatu abaje kurorera bose batumwe n'uwo muryango wavuze ati nta matora yabaye unikavuga iti nta matora yabaye ni kubera iko izayishyira imbere ku buryo umengo yoyo n'ibisanzwe yoyo iriho kumburengera barabikora kubera bavuga uko bayigira mugabo mu bisanzwe nayo nyine bateza kuyishyira ku ruhande bakayishyira ku rugero rumwe n'aba banyagihugu bandi bose hanyuma rero yuko tubusaba yuko afashwe na Mandela yari gihangange kungana uko isi yose ibizi afise abantu bamufasha kuvuga yuko abantu bomufasha ivyo si gitutsi twavuze yuko byo mutuma yigobotora igicure cy'uwo munyamugabo buserukwamwe na leta y'u Burundi irongowe na Nkurunziza hanyuma twebwe icyo twokora akubisanzugaye bakabikora bakabandanya batadushize bazoba bibagiye ijwi ry'abanyagihugu kandi bibagiye yuko hariho umugwi ufitanye amatata adasanzwe w'amashahamwe uno munsi dazi wanashaka n'imigambwe sindabibukije ngo babikore nta mugambo bahagaritse nta mugambo bubagariye amakonte bwa twebwe amashyirahamwe cumi yose barayuka batuma abakozi bakorera ayo mashyirahamwe bari batunze imiryango irenga amatanu batabakomoka barafashe amakonte kugeza n'aho amakonte y'abantu bakaza bakayashyikako
Vitari
nshi abadashika ku mitumba tuvuka ko bagahiga nabo tuvuka no bagahiga nabasugukuru
Vitari nshimira imana reka ngushimire cyane kano kanya waduhaye umwanya twa dufite urarangiye ariko ubutaha tuzongera tuguhamagare tuganire mwakoze cyane Nshimire na injinieri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi muri studio ya 7 mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika